d'undi culture amakuru mu kirundi
tabahaye muri we mwese muteza amatwi iganiro vya radio indundi culture hakaze mu makuru mu kirundi twabateguriye kuri no wa mbere igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 ni gihe c'isaha 12 n'iminota 15 numwanya wano makuru tuhera kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira itangwa ry'akazi mu bibanza vya politike bigiye kwisunga ubushobozi bw'umuntu izo byatangajwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri uyu w'Imana aho yaratahutse avuye mu gihugu ca Leta Zunze z'Amerika aha bahinga bakaba bashima uyo mugambi ngo ikigabiro cha gishora kigiye kwandikwa gusabirwa kwandikwa nk'itunga ndangakaranga ntakabakabwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO ibyo byatangajwe n'ubushikiranganje mu byo bujejo harimo bamukira rugendo kuri uyu wa mbere ikimanga kiri muri quartier Gikoto ya zone Musaga mu gisagara cha Bujumbura kirabandanya kwaguka inyuma y'imyaka 5 gisadutse inzu 15 zikaba zimaze kubomoka izindi ubu zikaba zibangamiwe mu nkuru y'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tuzakuvuga ku rukino bita cricket rwatanguriye mu gihugu c'Ubwongereza ubu rukaba rukinwa hafi ya hose ku isi mu Burundi rukaba ruhamaze imyaka 5 aya makuru ikomeye ashikizwa na Jota Miratuzi bagaragaje muhinga bw'ivyuma na Kerine Bizindavye
Radio Indundi Culture
ubu naho ndabahikaze midoni dojya no makuru umukuru w'igihugu c'u Burundi abona ko inzira yinge n'abantu bagenwa mu vyicaro vya politike mu gihugu c'u Burundi yohinduka ugenwa wese akabanza gusuzuma ko ashoboye ayo mabanga ibyabishikirije kuri w'Imana avuye mu rugendo yahoramwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Varisito Ndayishimiye yavuze ko aho bikogwa nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahoramwe abagenwa mu mabanga barinze gusuzumwa ko babishoboye badashira imbere ibyo byicaro ahubwo bashira imbere ineza y'abanyagihugu aragaruka no kwitegurwa ry'inyigisho zibereye mu gihe ca none zotuma igihugu gitera imbere tumukurikira
ikintu nabonye bampaye ko icigwa ni inama ngenguzamateka umukuru w'igihugu ashikirije inama ngenguzamateka akavuga ati uyu muntu niwe nshaka kugenda azaba umushikiranganje azabe muri amabanga barakwihamagarira bonyine ukisigura babonye atatu zoshobora ntibagutore nkawe narakora icigwa twebwe turarungika tutuye umuntu muga ntibamubaze ibibazo twebwe iwacu abantu babona ibiti ntibabona icyo bazobikoza nicyo bicigwa nabonye cyane twashobora wa gufatira ko tukavuga tuti ubu rero abantu bagira mu mabanga turabarongekerwa n'ivyo mu nama nyengozamateka bakwiye kumenya yuko nabo bategerezwa kwerekana icyo bazomara iyo binaniranye arakinjura nyene ntagese nabonye yuko koko ari abantu baserukira bene gihugu nta vy'ibiti bavangwagiye mu biti ahubwo barabona ko bagiye gufasha abene gihugu abanize yuko rero natwebwe muri kazoza inzego zacu zokora neza abo nakiriye bavuze n'ivyerekeye amashuri bakavuga bati tutangura amashuri yigisha bahinga bazoja gukora ibintu byo kwigisha abo cumenga bagiye kwiga kuba abakozi ba leta sivyo kandi kugaruka rufise ubwenge bwinshi barujana mu bintu bijaye no guhingura ibintu bijaye no gukora ibintu bituma itunga igihugu ritera imbere ku buryo rero nibaza yuko tuzoshobora gufatiraho akarorero kuvyirwa nakuyeho tugashobora gutera imbere muri iki gihugu cyacu
kuri byo rero byo gutanga ubuzu muhinga mu by'uburongozi asher niyo nizigiye hasanga igihugu caratevye gutanga akazi mu nzego zifata ingingo hafatiwe ku cumuntu ashoboye kubgiwe igituma ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika bimwe bimwe budatera imbere aruko abantu bahabwa akazi hafatiwe kuri kamwana wa mama tumukurikira
sinukwihuta gusa mu bisanzwe twaratevye nawe vyimvire gutya ubifashe ku rugezo rw'umuntu ugatokiyo urafise ishirahamwe ryo budandaje urakeneye umuntu aza kugukorera bijya byo gutunganya ivy'amafaranga ivy'ibiharuro mu comptable wowe uri umuntu afise ubwenge wogenda mwibara barugatora umuntu atigeza akora ikintu nico no munsi numwe ntumva ko ugomba kwihombesha wewe nyene mu bisanzwe ntibinakenewe ibyo ko tubiganirako ni bimwe mu cyongereza bavuga ngo biri self evident ni ibintu nawe ubiravye ubonuti nta n'ukundi kuntu bikwiye kugenda ni ukunyene mu majambo make nimba tutarabikora twaracerewe kandi nimba tutabikoze na bwa butunzi bwacu kuba budatera imbere cyane gose birashobora kuba bivaho hariho igihugu cyama gifatirwa ko akarorero mu bijanye n'iterambere mu by'ubutunzi igihugu citwa Singapore hanyuma kubera cyakoze ibintu byari byananiye ibindi bihugu byinshi kuva mu mugwi w'ibihugu bikenye ukinjira mu mugwi w'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi mu kiringo cy'imyaka 30 ibanga aba bantu bakoresheje ni irihe mu bintu basanze byaradugije cyane ubutunzi bwa Singapore kimwe muri byo ni ikintu bita meritocratie meritocratie no kuvuga akazi ugahuga ugashoboye kurusha abandi utaravye yavu kimwe mu bituma ibihugu bikenye muri Afrika biguma bikenye iyo hiyumvira umuntu aza gukora igikorwa kanaka baca barondera uwiwabo uwo bavukana uwo bava hamwe umaze gushira imbere ico nawe nyene nta nguvu nyinshi azo bishiramwe kuko arazi yuko icatumye umuza naso uko abishoboye nukugira ngo age acaje iyo rero mu bibanza by'abakozi dushize yabajya narike byari bihari bica bigabanuka kuko ntibagwiza umwimbo
ikigabiro cyo mu gishora kiri mu ntara ya Gitega kigiye kwihutirwa kwandikishwa nk'itunga ndangakaranga ntakaba kabwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umushyikiranganje vuzajejwe harimo ba mukerarugendo Marie Chantal Nije imbere mu nama yo kurabira hamwe ahishigwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu agenga ishingurwa ry'itunga ndangakaranga rigeze mu Burundi avuga ko hari n'ibindi bibanza 10 bizosabirwa kwandikishwa muri kazoza tumukurikire
nkuko mbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi tegekanya yuko igisata cya mukerarugendo cyo bigisata ko giterera mu by'ubutunzi n'imibano by'igihugu muri ico gitabo harimo gushira rutonde ibibanza by'iratiro 5 ku rutonde ibibanza by'iratiro cyo gita patrimoine mondial kuvuga ubutunzi kama buba buje ku isi yose aba rero twarashyizemo yuko mu mwaka w'2040 hazaba hariho ibibanza by'iratiro 5 bishobora kuba biri kuri urwo rutonde kubanza byiratiro akama temewe ku isi yose ndetse tukivuza ko mwaka w'2060 tuba dusi ibanza byiratiro 10 iri ku rugo rutonde igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu byasinye amasezerano araba na cyane cyane by'ubutunzi akama ku isi yose basaba kandi ko dutegura neza kwa dosiye dushikiriza abajejwe intwaro mu Fond Patrimoine Mondial Africain kuko nibo baheza bakiga amadosiye ibihugu byaheze bigashikiriza rero muri gihugu cyacu Burundi turifuza yuko no mwaka urangira tumaze gutegura neza dosiye yo kwigwa dushobore kuronka n'imiburi iburi ntango z'umwaka uza kibanza kiratiro na kimwe dushobora kuba acagiye kuri urwo rutonde twaramaze gutanga rutonde ibibanza by'iratiro kuza bwabo no mwaka dushaka gushimikira cyane kibanza kiratiro kiri mu gishora hari ico duhomba kuko ibyo bibanza by'iratiro biba ari bibanza twebwe nk'igihugu tuba twisangije ariko iyo tumaze gushira rutonde rw'ibibanza by'iratiro yemewe n'amakungu murumva ko tuba dushitse icyo kibanza mu rundi rugezo rw'ibindi bibanza na cyane cyane mu kukimenyekanisha
Radio Indundi Culture
amakuru twabateguriye arabandanya ikimanga kiri muri quartier Gikoto ya zone Musaga mu gisagara cha Bujumbura kirabandanya kwaguka inyuma y'imyaka 5 gisadutse inzu 15 ziramaze kubomoka izindi ubu zirabangamiwe abanyagihugu bahegereye n'abatware baho babona ko ico kimanga co kubakirwa canke bakimugwa kitari inkumbi ni inkuru tubaza Alice Ndayizeye
Abo banyaka berekana ko ico kimanga gitera caguka uko iminsi igenda
kimanga kimaze imyaka itari mike kirabomoka araho gihagarara haraho kibandanya kiduga
urabibona ko hasenyukira haja muri haja mwoga abandanye yabakengara hari kuko nkuyo je fe turonke duhungiye ko twatwara havuye
bakanegura ko abamaze kuja kuharaba bose ataco barashobora kubafasha
bahagarukiye benshi ngaho babukire ko mu bodu fasha muna gitoyi ubuje gusaraba gusaba
abavyeyi bagatinyira umutekano w'abana abo narya haramaze kugwayo
n'umwana azoje kukirekera ko atibukire yazobagiye umva wabura ubwoba canke na ugasanga kiraguhitanye gahurudukirayo bona ni gisida ntumenya ngo gitibuka no munsi canke cyo
umwana kuze caramuzice bamukura yavunagurike nubagira kumabekira
aba banyagihugu bemeza ko bitegwe kugira ico baterereye hamwe leta yoza kuhakora
bafashanye na leta bashiramu mutahe
bashiramu mutahe
ufise igihombo ufise 2 ufise 5 akatanga amajana
bakayatanga agakogwa
bagasaba kwimurirwa ahandi canke ico kimanga kigakogwa
hamwe bitivuze ati ngo ndaberekaho tuba nuko ritwoshima abona yuko bibere nibaze badukorere kino kimanga kuko turageze habi turababaye kuvaho twasemerenya kubahwa atugire nk'abandi adukure ngaha abone yuko bibereye none twe tujahe
abajejwe intwaro babona ko ubujye bw'abanyagihugu bwonyene budashobora kuhakora ahubwo gasaba abagira neza bishoboye ko boza kubafasha
tayo we ravuga atafishoboye nubaca avuga yuko uwogira hadodora mu bagira neza dodora n'amfashanyo yabene yego bo ngamboronka izibesha kimanga nokuri
ico kimanga kibangamye inzu ziri ruhande yacu kikaba kimaze guhitana inzu zirenga 15
Mubijanye n'uburimyi abarimyi bo ku mitumba ya Tenga Lokale na Tenga Gahwama yo muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura barashima umwimbu w'ibigori baronse mu gihe ibyo bigori bigitangura guheka mirima y'agatasi ryo no mwaka byari byatewe n'indwara y'ibikoko byarya iyo mirima bavuga ko bahavuye bikora ku miti bitegwa gutyo baratuza iyo ndwara naho bavuga ko bayiguze izimvye n'inkuru tubaza Egide Nahayo
Muri kigara mu mwaka uheze ibikoko bijya imirima y'ibigori byateye imwe muri kuri iyo mitumba yompi ico gihe abaremyi bavuze ko batewe amakenga nuko umwimbo kuri ico gitegwa wari kugenda nabi ariko ubu bemeza ko bavuye bikora ku miti bapompa ivyo bikoko anini vyajya amababi y'ibigori hamwe n'izindi nama bavuga ko bagiriwe n'abafundi b'indimo mu guhangana n'iyo ndwara hamwe kandi no kubateye ubwoko bw'imbuto zimbuka ubu bakaba bishimira umwimbo baronse
kuko mu mwaka wa heratrika ko twabona cyane ibigori ugasanga ibinyo byabyutsuyeyo mugabo ubu naho byaje kubera imvura yacimera nkiyigwa ku rutoro kuyiza ntibyabandanije cyane n'imiti barayikoresheje bamwe bamwe
ndabye mu rugero yabo turi kumwe nabo duhamye imbibe nabo tuharimye hamwe aya vraiment ibigori byarabonetse
abarimye benshi ntibidoga naje sinidoga kweri kuko naje narimbuye bihagije
bashikiriza ariko ko imiti bakoresheje bayiguze zimvye nubwo bizeye ko amafaranga bakoresheje bazoyagarura bafatiye kuri uwo mwimbo nyene baronse
sibwe kusa nuko tuba twakoresheje amafaranga menshi kugira ngo mashe kwimbura n'inguvu nyinshi ahandi ho nitwidoga kabisa twarimbuye nta kibazo
urumva uri imye iragwara tugapomuka kuri imiti tugapompa bashiramo n'indi miti nyene yo hagati mu mizi koreka gacha bikomera biduga rero
je gacha umukuru w'umutumba Tenga Lokale umwe muri iyo mitumba Alexis Ntampera aremeza ko umwimbo ku bigori wagenze neza nubwo ico gitegwa cyari cyatewe n'indwara
nivyo mu ntango ibyo byatewe n'indwara ariko tumaze kubimenya ko arituye isaje y'uburimyi mu komine baca baraza bareka imiti twopompa iyo mirima bwabo bukoko bwari bwateyemo ko kumeza nk'ubunyabwoya ariko ingwara imaze kumenyekana abahinga b'uburimyi bakaza byamaze kahinga gato cyane
muri cyo gice cya zone Rubirizi nko mu bindi bice by'intara ya Bujumbura igiciro ku ntete z'ibigori muri kino gihe cyabandanije kuduga ubu aho muri Tenga ikiro cy'intete z'ibigori kigeze ku mafaranga yaba 2500 naye cifu y'ibigori kikaba cyababa amafaranga 3000
Ishirahamwe arishoto gishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rirasaba ko itegurwa ry'amatora gimirije ryorangwa nituze hamwe niyubahirizwa rya kiremwa muntu kuko kubwaryo hari ibimenyetso by'uko hashobora kwaduka ukutihanganiranira mu vya politike ibyo bikaba byatumye hari abarundi baja barahunga igihugu mu bihe by'amatora muri kahise mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Vianne Ndayisenga arongoye iyo shirahamwe yahamagariye abanye politike kwirinda ibyo bacanishamo tumukurikiye
Arishoto irasaba mu Gwiseni ko woba umuhagarikizi atahengamiye kugira ngo amatora turimwo azagende neza abari mwihiganwa utsindwa azayemera inayishize utsinda nawe azatwari abarundi bose ntaza twarira umugwi w'abantu kandi cyamashoto biboneye gusaba mu Gwiseni woreka ibimenyesha makuru ndetse n'abakora kwikira amatora bamashyamwe yigenga gushikiriza ivyo babona kurubugwa uko biri ataki bazitira arishoto irasaba abanye politike yuko bokwirinda kuvuga imvugo zicanishamwo kandi abanye politike birinde agasotorano. Turasaba kandi abanye politike kumenyera kuja mu higanwa muri demokarasi, uzi yuko ushobora gutsinda cyangwa gatsindwa, ntuze ucuzana utsinze kwirwa ku bandi utsinzwe nawe kamenga intambara yatanguye. Dusaba abanye politike kandi kwirinda gukoresha amabi ahunyanga atakazi na muntu bitandukanye, gufata umukinya ubunyamaswa bakoreje abana babakene, ariko abana babo bakabonika mu mashuri meza meza mu bihugu byo hanze n'amashuri meza meza akarorero mu gihugu cyacu Burundi. Tuboneyeho usaba ugwaruka kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitiki ku nyungu zabo, bakoresha ugwaruka rw'abana babakene mu gihe cy'amatora. Ugwaruka rwishi rurakoreshwa mu ngorane guhinyata akazi na muntu, guhotera abantu, kuririmba indirimbo no kuzivyina zibugwanko ziba amacakubiri.
Radio Indoni Culture, Aya Vugwa Mungina. Elle est bonne, accélération! Oh, pas de pénalty ici!
Mwabyumvise imisi yose ya mbere tubashikiriza yavugwa mu nkino. Uyu munsi mu nkuru y'inkino tuza kubabwira ku rukino bita cricket, urukino rwatanguriye mu gihugu cy'Ubwongereza. Aha mu Burundi rukaba ruhamaze imyaka itanu rukinwa ku mugaragaro, ngo rukino rwa cricket ariko rukaba rumaze gukomera ku isi. Ino nkuru y'uyu munsi twayiteguriwe na Odilon Hejiman.
Kumamuko yago mu myaka 2015 mu gihugu cy'Ubwongereza, urukino rwa cricket rukinwa mu buryo bugomba gusa n'urukino rw'umupira w'amaguru, kuko mu migwi ibiri ihura habamo abakinnyi 11 bagize umugwi umwe ariko bagakina umupira utezwe kuba kufitaniye isano n'urukino rwa tennis wo ukabugumye, nkuko Pacifique Bizumugisha avugira ishyirahamwe ry'urwo rukino mu Burundi abivuga.
Ni umukino watanguye kera mu kinjana cya 16 hari mu Bwongereza, biragenda birakura gushika mu 1975 aho hangiye kuba inkino za mbere za cricket, rukaba rukinwa cyane kuri uno mwanya mu gihugu cy'Ubuhindi, muri Australia, mu Bwongereza, za Pakistan, eka no muri Amerika. Rukinwa n'imigwi ibiri aho umugwi umwe uba ufise abakinnyi 11. Mugabo nk'abakunze kuraba tennis cyanke ugwitwa baseball, aho haba umugwi umwe uba ukwiye mu kibuga, mugabo ubundi abatangura kujya mu kibuga n'abantu babiri.
Ugwarura amanota bigarurwa bivanye n'uko utera umupira ashoboye kugema hari utuntu dushinze turi nyuma y'uhagaze ategwa umupira, nk'uko Pacifique nyene Bizumugisha abandanya bivuga.
Iyo umubola ateye akugapira ahegereye icyo twokwita igori muri cricket yitwa stumps, tuba ari uduti dutatu, wa wundi w'umu Batman ataga kubise na cya kibaho kagacaga kubita kuri twa duti dutatu, aho o na manota aba yinjijwe.
Ikinda sigura nuko abakina ugo rukino bari migwi itandukanye bivanye n'imyaka, bakanagira umwambaro wagene ugo rukino.
T10 baba ari abana bari munsi y'imyaka 15, 4e, 5e na 3e gushika ku myaka 17. Hakaca haba ikindi bita T20 barakina, nibo bakina deuxième division.
Ku ruhande rw'abahagarikizi ba cricket ntibarenga batatu, babiri hagati mu kibuga n'umwe araba uko amanota yinjira, nk'uko bavugira ishyirahamwe rya cricket mu Burundi abandanya bisigura. Urukino rwa cricket rukaba rusa na rushasha mu gihugu cy'u Burundi kuko rutarenze imyaka 4 ishyirahamwe ry'abarukina ritanguye kwavugwa ku mugaragaro, ni ukuvuga kuva mu myaka 2021 uko rwifashe mu Burundi. Tukazobigaruka ko mu nkuru yihariye by'inkino tuzobashikiriza ubutaha.
Arakoze mugenzi wacu Odilo Nkejimana kuri iyo nkuru y'inkino yari yaduteguriye. Ku gihe cy'isaha 12:35 naha turangirije aya makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwarateze abiri, shimire Kofi Olivier Rubera Intwari yasubiriye mugenzi we Akeline Bizindavye ariko arafasha mu buhinga bw'ivyuma. Aya makuru mari kumuyashikirizwa na Jotamira Tuzi. Mubandanye mugira umugoroba mwiza, mwese murakoze.